ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku mirongo migufi ya shortwave muratwumvira kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu. Ikaze mu makuru yacu yo muri aka kanya, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma na bagenzi banjye dufatanije kuyabagezaho. Leta y'u Burundi yatangiye kuvugurura itegeko rigenga itangazamakuru muri icyo gihugu.
Itegeko dushaka guhinyanyura turashimikira cyane kucerekeye amaradiyo yegereye abenegihugu, ariyo maradiyo communautaire.
Chantal Nijimbere ni minisitiri w'itangazamakuru mu Burundi. Leta ya Kongo irashinja umutwe wa Kiyisilamu kugaba ibitero biheruka mu burasirazuba bw'icyo gihugu, na umuryango w'abibumbye wasohoye icyegeranyo kivuga ko ivangura rikorerwa abirabura bafite inkomoko muri Afurika. Ayo makuru n'ayandi twabateguriye ni mu kanya, ntimujye kure. Amakuru yacu tuyahere muri Repubulika Demokarasiya ya Kongo yamaganira kuri ibitero biheruka mu burasirazuba bw'icyo gihugu, ivuga ko byakozwe n'umutwe wa leta ya Kiyisilamu. Eugene Mukankusi arakomeza.
Igisirikare cya Kongo uyu munsi kwa mbere cyavuze ko umutwe wa Kiyisilamu wigambye kuba ukorana na leta ya Kiyisilamu ari wagabye ibitero bibiri mu mujyi wa Beni mu burasirazuba bw'igihugu, mu gihe meya yafunze amashuri yo mu karere, insengero n'amasoko bigakarizwa umutekano. Igisirikare jo ku cyumweru cyavuze ko ibyo bitero byakozwe mu buryo bw'umutwe wa ADF byakoreshejwemo ibisasu biturika mu bihe byahise. Nta muntu wiciwe muri ibyo bitero byombi, uretse gusa ukekwaho gutega bombe mu gitero cya kabiri nyuma y'uko igisasu yaratwaye giturikiye mu ihuriro ry'imihanda igendwa cyane. Ikindi gisasu cyaburijwemo kare mu gitondo cy'umunsi w'ejo, hakomereka abantu babiri kuri kiliziya bagaturika. Ibirego by'igisirikare byahuye n'inyandiko yatangajwe n'intagondwa z'umutwe wa leta ya Kiyisilamu IS zigamba ko zagabye ibitero, zivuga ko ibisasu byahitanye abantu babiri. Ibiro ntaramakuru Reuters byo mu Bwongereza dukesha iyi nkuru ntibyabashije kubona ukuri ku ruhande rw'abadafite aho babogamiye ku byo umutwe wa IS wanyujije muri Telegram. Uyu mutwe wigambye ubundi bwicanyi inshuro zibarirwa muri mirongo bwitiriwe umutwe wa ADF mu myaka itatu ishize. Minisitiri w'itumanaho wa Congo yavuze kuri Twitter ko umwiyahuzi wateze bombe ari we ubarwaho igisasu cya kabiri cyaturitse mbere y'igihe.
Umuhungu wa nyakwigendera Muammar Gaddafi wari perezida wa Libya ashobora kwiyamamaza kuba perezida mu minsi iri imbere. Iki gitekerezo gihangayikishije impuguke mu by'ububanyi n'amahanga. Saif al-Islam Gaddafi, umuhungu wa nyakwigendera Muammar Gaddafi wari perezida wa Libya, amaze igihe atagaragara mu ruhame kuva mu mwaka w'2017, ariko n'inyeshyamba zari zamufashe. Ubu agaragara nk'uwitegura kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu umuryango w'abibumbye n'ibihugu by'Uburayi na Amerika byifuza ko yaba muri Libya mu kwezi kwa 12. Kuba agaragara muri aya matora biteye ubwoba abadiplomate ba Amerika n'Uburayi n'impuguke mu by'ububanyi n'amahanga. Baravuga ko igihugu cya Libya gisanga mu bibazo bihagije bigitegereje hatiriwe hinjiramo umuhungu wa Gaddafi utavugwaho rumwe n'abatari bake. Zimwe mu mpuguke mu byerekeye ububanyi n'amahanga zibona ko kwinjira kwe muri politiki ya Libya muri iki gihe byaba bifite isura yo gushaka kwihorera kuruta iyo kunga abaturage. Saif ushakishwa n'urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rumukurikiranyeho ibyaha by'intambara, amaze igihe avugana n'itangazamakuru rya Amerika n'Uburayi abinyujije mu bahuza. Ishami rya ONU rishinzwe uburenganzira bwa muntu ryasohoye raporo ihamagarira ibihugu byo ku isi guca burundu ivangura rishingiye ku ibara ry'uruhu n'urugomo rukorerwa birabura n'abafite inkomoko muri Afurika. Uretse gucira ivangura, umuyobozi mukuru w'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe uburenganzira bwa muntu Michel Bachelet arasaba ko abirabura banahabwa indishyi kubera ibibi bakorewe. Iri jambo rya Michel Bachelet rikurikiye raporo ishami ry'umuryango w'abibumbye ayobora rimaze gusohora nyuma y'urupfu rwa George Floyd muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi raporo imaze umwaka itegurwa igamije kugaragaza uburyo ivangura rishingiye ku ibara ry'uruhu n'urugomo rukorerwa abanyafurika n'abafite inkomoko muri Afurika bigenda byiyongera. Ni raporo yasesenguye impfu z'abantu 190 biganjemo abo muri Amerika. Igaragaza uko abashinzwe umutekano akenshi bataryozwa ibikorwa bibangamiye uburenganzira bwa muntu n'ibyaha bakorera abantu bafite inkomoko muri Afurika. Ukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tujye mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika. Leta y'u Burundi yatangije igikorwa cyo kuvugurura itegeko rigenga itangazamakuru muri icyo gihugu. Minisitiri w'itangazamakuru yavuze ko biri mu rwego rwo kujyanisha itegeko n'igihe. Ihuriro ry'amaradiyo akorera mu Burundi ririfuza ko muri rivugurura hagabanywa amafaranga yishyuzwa n'ikigo gishinzwe iby'itumanaho. Iyi nkuru turayibaza Eloge Willy Kaneza.
Itegeko ryari rihinyanyurwe ni ryo mu kwezi kw'icyenda 2018. Imvo nyamukuru zatumye leta yumvira kurisubiramo nuko hasigaye hari ibinyamakuru byinshi bikorera ku buhinga ngukana bumenyi n'imbuga nkoranyambaga, kandi iryo tegeko ataco ryari ryategekanije kuya n'ivyo binyamakuru. Ikindi ni uko umwuga wo kumenyesha amakuru ubu wahurumbiwe cyane kurusha n'abakiri bato, harimo n'abatazi uko umwuga ukorwa hamwe n'amabwiriza bugenga. Rino tegeko rishasha kandi rije no gufasha kugira ntihagire abantu basubira kugurura ibinyamakuru bariko barisinira bakugara uko bigombeye. Marie Chantal nije imbere mushikanganje wo kumenyesha amakuru Burundi.
Ko dushaka guhinyanyura turashimikira cyane kucerekeye amaradio yegereye abenegihugu ariyo maradio communautaire. Ayo maradio nuko muri rusangi twasanze hari benshi bahurumbira kugurura ibimenyesha makuru byegereye abenegihugu, mugabo amaradio communautaire ayo akavuka no munsi ejo agaca yugara. Bivuga ngo numugambi mwiza, mugabo birasaba ko habaho itegeko ryo kugira ngo umuntu yugurure, mbega kugira umuntu yugururira radio y'abenegihugu kuko tuzi ko ifite akamaro kenshi ku benegihugu baba bayegereye. Ni ibiki byosabwa kugira ngo dushobore kugumiza iyo radio ifite ubuzima burebure, ntiyuguruke uno munsi ngo gice yugara cyangwa ngo yuguruke uno munsi tuje twumva hari yegereye abamenyeshamakuru.
Mu iteko rishasha mushikanganje w'ukumenyesha amakuru banifuza kwaba gutandukanya ibintu cyane cyane mu gukora ibyubahiriza bikanisunga imico n'imigenzo y'Ikirundi.
Itegeko nico gituma rijaho kugira ngo rishobore gushiraho uburimbu cyane gutegekanya ibintu abantu bomenyekanisha bidatitura imico yacu y'Ikirundi cyangwa bidatitura ibyo twategerezwa kumenya. Ni nacyo gituma rero dusaba ko abazoza muri ibi biganiro twabasabye yuko bagira ico baterereye kugira ngo ibiganiro canke amakuru canke amareresi aca kubuhinga ngurukana bumenyi turaba hano mu Burundi ashobore kuba ari amareresi adatitura akaranga k'igihugu cacu cy'u Burundi. Muri iryo tegeko rero ni nacyo gituma twasabye ko abazoba bari mu guhanahana ibyiyumviro bohana abahana ibyiyumviro ku kungene umuntu yokwita umumenyesha makuru, mbega yo yameze gute, mbega hari ikigo coba kijeje kwigisha abamenyesha makuru canke kubasahiriza ubwenge canke kubaha urupapuro ro rudondora ko umuntu ari umumenyesha makuru z'ukuri akurikiza ibisabwa canke afite ubumenyi bukwiye kugira ngo ashobore kurangura uwo mwuga wo kumenyesha makuru.
Muri zino minyanyuro runani rw'amaradiyo akorera mu Burundi rwifuza ko habamwo kugabanizwa amafaranga yishyurwa muri RCT urwego rujejwe gucungera cy'umatumana k'amakuru mu gihugu. Konezina hari ubuntu mukuru runani ya BRR rw'amaradiyo akorera mu Burundi.
Twarasabye yuko imenyesha makuru ngo tugabaniriza amahera dusanzwe turiha muri RCT baduharira kwanza mu madorari aratuvuna, kandi mubona yuko ibimenyesha makuru ari umuparteneri incontournable. Birakenewe haba mu iterambere ry'igihugu, haba mu gushinga neza intwaro rusangi. Imenyesha makuru bitariko birakora neza byogora. Hariho n'ibindi twasavye mu dushikira imbere nyakuba mushikira nganji, nuko ahantu hasanzwe hari ibyuma by'amaradiyo duhereye nk'aho imanga hejuru hari ibyuma bituma amajwi asikwira igihugu cyose. Twarasavye yuko boduha umurongo w'umuyaga nk'ubu udacika amatara kamahari, tugasaba najya amabarabara ajayo kuko uno munsi hariho nk'ahantu hitwa Inanzigwe nta modoka n'imwe ishobora gushikayo, kandi n'umusozi uriko amabuye bagira bya baje umba mabuye arahari ngira ntibyogorana cyane.
Iminsi itatu niyo abariko biga iminyanyuro bazomara ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura kugira ngo bahurize ku bizohindurwa mu iteko rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru mu Burundi. Barimo bakuru b'imenyesha makuru, abaserukira leta n'abandi bava mu mpande zitandukanye zo mu gisata cyo kumenyesha amakuru. Eloge Urikaneza, Ijwi rya Amerika.
Turacyari mu Burundi. Abaturage bo mu ntara ya Cibitoke begereye umupaka icyo gihugu gihana n'u Rwanda basaba ubutegetsi bw'u Burundi gufungura umupaka ujya mu Rwanda nk'uko byagenze ku ruhande rwa Congo na Tanzania. Imipaka iheruka gufungurwa yari yarafunzwe kubera ikibazo cya virusi ya corona, ariko umupaka w'u Rwanda n'u Burundi wari usanzwe ufunzwe na mbere kubera ikibazo cy'umubano w'ibihugu byombi. Pierre Claverne niyo nkuru arakomeza.
Twibaza ko bizo cyo bibandanya nini wacu mu ruhande rw'u Rwanda hariya kuruwa ko naho bazashabugura umupaka mugabo twararindire turabura, byatumye rero tutanije munezero wacu subira aho waruri.
Uno umwe mu banyagihugu baba mu ntara ya Cibitoke mu burengero bw'u Burundi ku mupaka wa Ruhwa icyo gihugu gihana n'u Rwanda avuga ko amaze kumva ko umupaka wa Gatumba uja buka muri Republika ya Demokarasi ya Kongo n'uwa Kobero uja muri Tanzania yuguruwe mu ndwi zibiri ziheze we na bagenzi we bari biteze ko nabo bagiye gukomoregwa bakemererwa kwinjira mu Rwanda atangorane.
Naciye numva binetereje cyane nca nibaza rahubwo ati bava hariya baca baza kugurura hano ku ruho, ariko gushika na nubu nuko uhugurwa nkuko buguro yawe abandi, hanyuma natwe imigenderanire y'u Rwanda n'u Burundi ikabandanye.
Basaba leta n'ukuri nk'umubyeyi ko twugurura ko yarinze yugurura handi zagatumba hehe natwe ko dufasha umupaka wa ruhwa nabo bakawugurura kabisa kandi baba badufashije cyane.
Twebwe ntituzi igituma badashaka kugurura umupaka wa ruhwa bugarama.
Bemeza ko bahahombera byinshi bagasaba impande z'ibihugu byompi kuganira bumvikana kugira ngo uruja n'uruza rusubire kuba rwose.
Nyakubahwa mukuru w'igihugu cy'u Rwanda na nyakubahwa mukuru w'igihugu cy'u Burundi ko bo bicara hamwe bakayaga bakugurura imbibe abantu bagasubira kugenderanira.
Igihe umupaka wakora twaracora tukore mu Rwanda tugashora tumandere na mu Rwanda tukabona umuntu dufaranga twabasha kora gutundagara twabantu ngo dusa n'abantu twishye dusa n'abantu baboshwe.
Bakugurura imipaka ubu rero ntacyo dufise kudukora turicaye ntacyo tubaye turakora.
Icyo umuntu adafise hariya arasimbutse hariya arakironka kandi nabo icyo badafise hariya mu Rwanda barasi mboka hano bakakironka. Imodoka ya horijayo igakurayo ibishobora kumufasha cyangwa se bigafasha umujyango mu gihe ari umushoferi nkagenda umushoferi guhera icyo gihe byaciye bicumbagira.
Igihe iyi mipaka Uburundi buhana na Congo hamwe na Tanzania yugurugwa mu ntango z'uku kwezi, umushikiranganje w'amagara y'abantu Tadendi Kumana yaribukeje ko yari yugawe mu ntumbero yo kwikingira ikiza cy'umugera wa corona.
Abarundi bashobora kuja muri Congo cyangwa bakongomane bakingira baciye ku mupaka wa Gatumba. Muzumve neza n'umupaka wa Gatumba wonyene co kimwe ni Kobero hamwe ni Makamba Mugina. Je nizo zuzohera ko bubandanya bashira mu ngiro zijya ngingo nziza zo kwikingira coronavirus kwijajare.
Yamara n'ikibazo c'imigenderanire catumye imipaka yugagwa hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Abanyabugarama mu karere ka Rusizi ku ruhande rw'u Rwanda basaba ko co kugwa mu nzira. Kuri mikro y'ijwi ry'Amerika baributsa ko kubona batekigenderanira na bene wabo b'Abarundi agahombo ari kanini. Ahani naho hari soko ryaremwa ku bice birenga 70% n'Abarundi bavuye mu ntara ya Cibitoke.
Mbere nyine barezaga bakazana imyaka ino natwe tukajya tukabahahira nabo ibyo bakeneye mu Rwanda bakabitwara natwe ibyo dukeneye tukabizana.
Hano twahakoraga amafaranga atari munsi y'amafaranga 2000 ku munsi, ariko ubu ngubu kwa barafunze byahise bihagarara. Ubu ngo turi gano kumanda ntagishe tubona
kimiryango yagiye ishakayo ababyeyi babo ndibabona uko abasura n'abana ndibabona uko basuka ababyeyi babo.
Nkanje niho navukiye ariko nza gusanda umunyarwanda imbandi mu gihugu cy'u Rwanda size tuvugana. Nubwo nagera kumugeze imbandi kubona jama yange hakuye yego sinana yihu kuboko kunyaye kuboko urumva mba nkoze fraction. Ubu nuko bango ngiye ubu hano mu Rwanda ntarekanye n'umujyango kuko manake igisokuru cyanye kinshi cyo kwa mama kiri Burundi.
Nakuze no mu kayi Burundi nabanca mu mazi cyangwa ku mupaka tugahahirayo byari ibintu byiza, ariko kugeza ubu nta muntu numwe ugi Burundi naha hakujya uhareba gucya uko habona ntawakwibeshya nyine ngabe yagirayo.
Mwadusabira bari abayobozi bakuru bakashakisha uburyo nimba ari byo bapfa bakabyorosha kuko urubanda rugufite urahangayitse cyane. Esaye nko mu y'iminsi ya corona ho ni ibibazo bikomeye cyane.
Mu kiganiro cyatanzwe n'abavugizi b'inzego ku munsi wa gatanu uheze, Prosper Ntagwamiye umuvugizi wa leta y'u Burundi yishuye ko iyo myidogo y'abarundi n'abanyarwanda batuye ku mupaka izotorerwa inyishu vuba n'ibiganiro bya politike n'imigenderanire.
Ngira mwazibuka umupaka w'Urundi n'u Rwanda wugawe kumva mwese muzi z'umutekano kandi migenderanire itari imeze neza, ariko nk'uko mubizi ibiganiro byaratanguye hagati ya leta y'u Burundi na leta y'u Rwanda biciye mu nzego zitandukanye. Hariho abategetsi baja barabonana n'ab'u Rwanda. Twizeye ko mu minsi iza ikibazo kizotorerwa inyishu. U Burundi n'u Rwanda turababanye gushika isihe nuke kandi duhamagariwe kuzobana. Nibaza ko bitewe bitebuke imigenderanire izosubira igende neza nta nkeka imaze kugenda neza nayo mayira azokugurugwa. Murakoze.
Ivyo biganiro gateye ibihugu bibiri bivukanye bimaze hafi umwaka biriko biraba, bimwe vyabereye mu Rwanda ibindi bibera mu Burundi. Abanyagihugu begereye umupaka ku mpande zose bobo bifuza ko vyonyaruka inzitizi zikava mu nzira. Pierre Clavier ni inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Tuve mu Burundi twambuke tuje muri Tanzania, impunzi z'Abarundi ziri mu nkambi ya Nduta zivuga ko zugarijwe n'ibibazo by'urusobe bishingiye ku kuba batajya hamwe imfashanyo ihagije. Umva uko babitekerereje James Jovin, umunyamakuru w'ijwi rya Amerika ukorera muri Tanzania, ubwo yabasuraga yitwaje icyuma cye gifata amajwi.
kimwe gusa nuko tuvuze ibintu wegwe ngaha mu nkambi kweri hari hamashira hamwe menshi mu bihe byahera yaza tubaza ibintu ukuntu tubayeho tukabisigura mugabo tubivuze tukitega yuko ibyo twavuze byasohoye tukakena turaze nk'ubu n'inyuma y'inkambi baratubuza kujayo dusohoye nk'iyo mu mayira tubona ngo abahamiyaji bakatwirukako nuko ubucitse kwicumu akagaruka ngaha mu nkambi akaza yababa yasinzikaye ubundi nawe abandi nabo bakabatwara nuko
inzara ntaho tuja ntaho turaba ntaho twirukira ntanaha nene ubona twokoreke inzara harirarenga tutariye kugira ngo tuziganye kaca ngaho tukatuna none twicaye ukubona twobaho gute kemba namakogwa twayateye twatewe namakogwa kweri namahera yaha mu nkambi ntafadika kaba twege ba masikini tutakigenda mu giha nugutuna tuna maso ngaho njanye nabataruka mu giha bo bararonka nangahe bakaguru two bashuma bakaje none nkaba twege na abatama kaje nabatama turaza gupfa
kuko impunzi yitwa impunzi kabisa iritabwaho ikaronka byose ibisabwa ibikeneye impunzi none ubona twobaho gute ahubwo jewe mbona yuko ngaha kweri mwiyi nkambi ikintu cerekeye ubuzima bwo mu bifungurwa kweri ndabona yuko mengo icyo nico kigizene kiduteye ingorane kabisa kiraduteye ingorane gose nk'umuntu aronsa ko gafu akagatwara ku isoko akakabisha n'ubuzanye ibindi bifungurwa kuko ntakwamira kundi imwe nk'iyo fu kugira ngo tugume tuyirya atacyo tuyikavye usanga naho nyene n'abana bacu usanga bagenda bagirane bagira ingorane z'ibigwara
kare nabagiye kwibaruka barabahereje utuntu batana muhira ngo nkakadobo nkiki ariko ubuntu nta kimwe bahereza n'agasabu ndi babaha baje n'amaguru kuva ku bitaro tuvuge nkuva mu itoni ya kade ya 18 cyangwa ya 20 ava ngaho n'amaguru hagasikari ya 18 n'amaguru ivyo kweri nivyo turasabye UN icyo kibazo n'ukuri igerageze ikiturabire
cha wibaza warashitse ushitse baguhaye agasari kandi ukajyamika hasi nora ugasari komara imyaka 3 ukikajyamako ikireta nuko maze ikindi naco bakacavuga ngo duhaye ngo b'imijyango bameze ukungo ngo duhaye ngo abapfakazi ngo duhaye ngo abatishoboye bamwe bishoboye none bacaye yakura hehe yo kugura kagasari kandi ntibashoboye kujya inyuma y'inkambi kubera ko nta ruhuca dufitiye none wowe watishoboye acaga kura hehe twegwe turasaba yuko UN yora bibiharuro nkuko yadufashije bwa mbere kuko none ni safuriya dufise zaratobotse ibibido dufise zaratobotse kila kintu cyose baratugabiye zaramaze guhera
ubuteka UN nkiko yatwakiriye kadushikana no muri Tanzania twari tugowe reka yo yaratwakiye n'utuzira dufasha kutwubakira ahubwo nibandanye n'ubu idufashe hanyuma igihugu cy'amahoro nicaboneka niyaba barambiwe twebwe turiko twataha hanyuma ikindi cya kabiri nibarabe rero kimba rubwo bugari baduhereza butuma tumeregwa nabi cyane bagomba ko dupfa nibahereza uburenganzira UN irafise ibibanza yitunguruze ko ntakiri twuhagarara ko guko ngaha turaruhije
nihere ku murongo ngohubwo kujya nyene yatwakiriye iduhe kujya nyene kuko ndabona umutekano mu banyagihugu wosubira kuba hamwe hariho n'igihahunguka atafise shikira none akavuga ati none ino ndabuze ho njyama ntariya nuko nyene akafa kwiyahura nk'uwiyahuye nyene agapfa kugenda uko nyene niho benshi wumva baca bagaruka kubera basanga atabari bushikire kaja mu bindi bihugu kandi no mu byo bihugu hari igihe badashika cyangwa bagashikayo nta nuko baba bazi ibihari gucyo nukubera ni gufa nyene guta umutwe bakapfa kurondeza icyo nipfuza rero UN ni uko yodufata nk'umubyeyi wacu igasubira ku murongo yahorako nk'uko ari yatwakiriye ikaturosa ibyo dukeneye
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu gihe ikibazo cy'ubushomeri kubarangije amashuri gikomeje kugaragara mu Burundi bamwe mu rubyiruko baravuga ko bagenda bahindura uburyo bakoreshaga mu gushaka akazi kwimenyekanisha no kwihangira imirimo mu rwego rwo guhangana n'iki kibazo mu baganiriye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije kuri iki kibazo harimo Dieudonné Nahimana wiyamamaje ku mwanya wa perezida umwaka ushize bakaba kuri ishyirahamwe ry'urubyiruko New Generation Burundi harimo kandi na Leopold Maroha wize ibyerekeye uburezi Rock Bideri nawe watumiye muri iki kiganiro yize byerekeye indimi. Iki ni gice gito cy'ikiganiro bagiranye. Duhereye ku buryo Leopold Maroha abona ikibazo cy'ubushomeri mu barangije kaminuza.
Nyako wa Federike nuko yize haciye imyaka ibiri nteje kaminuza mu Ruhengeri. Kubitabwiye na kaminuza ronka, umuntu wicaye ngaho, umugabo ku kwicanye ni sinzi bakwica ko umuntu agwaye ukanga nubwo akazi kagoye kuboneka n'uyu munsi rero amaperedo yose tubona nkuko yavuze n'izi bya education n'izi fakulte education igisata kijanye n'igifaransa n'icyongereza iyo turiho turaraba amaperedo saba basaba amaexperiensi urushaho kugira experiensi uvuye ku ishuri tusanga baronka akazi ari babandi babandi nyine bakazi kagumamo babandi nyine bamwe bari bagasanga nyine twebwe rero turatwibaza nje namwe nibaza ikibazo kimwe wigeze no kwibaza umunsi umwe na kibazo cy'umuntu tumubaza ati none gute batatugirisha amaformasiyo certifiante au moins aduha ama experiensi kuko kandi ibyo bita experiensi nayo nje sinumva ko ari na experiensi kuko bisaba kuba umuntu yangaje abantu bamaze gukora ahandi aho kwangaje abatarakora bangaje bakoze ahandi rero kikazi cya kimwe kibazo ku bantu duheza abantu duheza bashobora kugira aho hari abagira aho bakukuruka batararonka akazi batarakora
ariko Leopold igihe muba muri mu mashuri muraronka akaryo ko kwimenyereza mu mashirahamwe cyanke mu biro bakabaha nk'akanya mukagira ibyo bita stage
ego jewe nkaje ngiye kugira education mu Ruhengeri dukora stage y'umwaka wose twakoze stage y'umwaka wose n'amazi umwaka wose nigisha nigisha ifaransa n'icyongereza muri secondaire hanyuma turandika ibitabo rero ibyo byose ntibazifata nka experience rero kuko bafata ko umuntu yabikoze yiga kuko nta certificat baguha yabyo bacye bafata ko umuntu ari mu ishuri ariko iyo ni experience ikomeye cyane n'umuntu amaze umwaka wose yigisha akabikora nka stage kandi bakamukota mbere cotation ziri fixe urumva ko iba ari experience ikomeye cyane ariko rero kubera ko atabifata kubera ko atapapuro rundi muri apare ya diplome ubundi ufitiye irabihara nka experience icyo kibazo kihari
none Leopold Maruha nk'uko umaze kumara nk'imyaka irenga ibiri mutaronka akazi hari ibintu mubona mwohindura ukuntu mwahora musaba akazi kugira ngo murabe ko byogenda neza cyane mukagira nk'ibindi byiyumviro nta bintu bishasha muri ko muragerageza kuko hari ibintu byinshi byahindutse kuva mu myaka ibiri heze ubushomeri bwari buhari ariko haraje n'ikiza cya COVID-19 cyatumye n'ubuzi buke bwari buhari bugabanuka kurusha hari ikintu muri ko muriyumvira kugira ngo murabe ko mwuva muri ubwo bushomeri
njyewe niko ndaraba ikintu cya mbere cyoco reka nkubwire nyakubahwa Frederike nawe ariko watwumviriza hari ikibazo dufise abantu twize muri sisiteme za kera muri sisiteme ya kera nka jewe nakubwire kuva niga narize secondaire narize primaire ndiga secondaire ndayiheza sinigeze mbo mikuru yanjye kuko narya ibyo narikubwiye narize ndaheza sinigeze mbo mikuru yanjye kuko narya nize secondaire niga muri secondaire nize lettre moderne nkeje lettre moderne ndamwimbye se Burundi niga literatura anglaise langue literatura anglaise urumva nawe nyene nibya bintu by'indimi gusa ni literatura tu hanyuma tuva muri ibyo umuntu amaze kuja mu Rwanda nigiza education sinigeze ngo ndikuyanga kukwerariya hanyuma iyo rero abantu bari kuravuga ngo nitugire amanko nidukore nitwirondere n'ibisubizo nje mbona ndababaza ni abo duba tuganira mbona ndababaza ni okay mwe muri ko mwabivuga muriko mukora ya leta sibyo mufite n'imitahe kuko muramaze guhembwa kuko imwebwe mumaze imitahe mutosohokanye iyo mitahe mufite mukajya gukora natwe mukatwita tugakora paske
ni ikibazo gikomeye cyane rwose ikibazo muvuze cyane tukubona ariya ni ikibazo gihambaye cyane rwose ariko
rero cyo ndiko ndakora ubuntu ari cyane ndiyumvira ndavuga nti kameme Burundi buriko burinjira muri East African Community daye ndiyo buri kandi kiko tuanalisi terija isira kenechongeza ubudiko ndarondera negeranya abantu kandare vacance abanyeshuri kuko nkuko abafaransa bayivuze rubazivetera mezo turevis eleme kino fong yendo genera teridi diable rero nafashe iyo silogan kugira ngo mbimirize ababyeyi bafate abana babo babaduhe tubegeranye tubokite bandare vacance hanyuma tubigishe babe okite ituma ico nito kintu natanguje nubwo
Nikiburo cyiza cyane rwose muravuze ikibazo gihambaye cy'ibintu mutashoboye kwiga muri mu mashuri cy'entrepreneuriat ariko duhishije ko turi kumwe na mushyirantahe Dieudonné Nahimana asanzwe aranguye ibikorwa nk'ibyo nashaka kubwira mbere na mbere imbere y'uko duha ibyiyumviro cyangwa ubumenyi mu byerekeye ukuntu baheje kaminuza bo kwiyungunganya bagatangura ubuzi bwabo bagatanga n'akazi kabakikorera twabo nashaka kugwa mbere na mbere atubwiye ukuntu abone icyo kibazo cy'ubushomeri mu rwaruka cyane cyane mu barangije kaminuza ushe nahe Dieudonné Nahimana
urakoze cyane nibaza yuko waje kuvuga amaze kuvuga ikibazo aho gitangurira ikibazo gihagaze bwa mbere n'uwo muri icyo no kwita system educatif ingene ibijyanye n'amashuri n'inyigisho bitunganijwe usanga bidaha akaryo ko umunyeshuri yiga kandi azi neza ko ari bazo kwirondeza akazi agashobora kubona agatanga usanga rero ingene amashuri yari atunganijwe kera aho ubwa mbere bwihutirwa bwari bwo gukorera muri leta cyane cyane ibijyanye na administration itunganya ibijyanye n'ibikorwa by'intwaro n'ibiki icyo gihe ubutu bwari buboneka reka ko tuke tugira ikiganiro tubatumira n'abantu babize amashuri ya kera ababwira ati twebwe agenda ku ishuri ukiga ibintu uzi neza yuko uzobiheza ucuronka akazi kubera ko atabandi bantu bari bafite ariko babikora ubwo rero bw'uburyo bw'ingene amashuri atunganijwe icyo gihe muri munsi niko bukimeze donc sisiteme yacamye duko nyene ituma abantu baja mu mashuri mugabo bakenda baheza ukamuha dutikuzi gukora iki ubwira ibintu yuko azi ibintu biri byose ari azi enseignement général ubwo ata kintu kiri sadika kiri pratika ashobora kubarekora akora icyo ni ikibazo cya mbere kijyanye n'ingene uburyo bw'amashuri butunganijwe na sisiteme sikolere ingene yubatswe muri bihugu byacu cya kabiri ni ikibazo kijyanye na kimwe mu bagize nyine muti massage mukora imbere y'uko mutangura ku mva amashuri mutangura gukora massage atunganijwe gute donc ibyo bita ajya massage amashuri asigaye agenda kurusha abanyeshuri bagenda kwigugira kwimenyereza usanga bagenda atatunganijwe neza atanga uburyo bwo kuyashigikira burimwo ugasanga umuntu umunyeshuri yize informatike mugabo agiye gukora ahantu mu ishyirahamwe bamuhinduye nk'umuplanto aboratware kuriya hari icumbanaha cyangwa hari hanyuma akaza bakamupfunya urupapuro yuko yagize stage mbwa atakoze ibijyanye n'ibyo yize kubera ko iby'amastage bitari subventione icya gatatu nurangiriza ko ku bijyanye n'ikibazo gica gituma habaho ubwo bushomeri ni uko abanyeshuri naho baba bamaze guheza ibijyanye n'ibyo bize ni uko usanga bitoroha ko bumva ko bashobora gukora ibitajyanye n'ibyo bize ni ukuvuga murazi yuko muri ibyo bihugu muri Amerika cyangwa ahandi hari ibyo bita amajobu hari ibikorwa umuntu ashobora gukora nawe bita bijyanye n'ibyo yize ugasanga ashobora kuvuga ati ndashobora kuza gukora muri resitora ndashobora kuza gusiga irangi naho nize icyongereza cyangwa nagize iki ugasanga rero hariho umuco wundi mu buryo bw'ingene tumenyereye ibintu ugasanga umuntu yitwa ko yarangije kaminuza ngo ntiyoza gukora akazi gasa n'agasuzuguriye
ikibazo cy'umuco
ko ari zo ntambara zitatu nyamukuru zituma habaho ubushomeri muri kino gihugu
ikibazo cy'umuco turakigaruka ko kandi ikibazo cy'ukuntu abaheje kaminuza bashobora kwiyungunganya bagatangura akazi turakigaruka ko nacyo nyine ariko ngomba tuhe n'ikaze mushyirantahe Roque Bideri nawe nyine ari muri iki kiganiro akaba nk'uko twabivuze yahagiye muri kaminuza Ines mu Rwanda akaba nawe nyine gushwa ataronka akazi nashaka Bideri Roque muraho murakomeye
muraho
neza namusoro
turakomeye ndabaramukije cyane ndamukije n'abatumire turi kumwe muri kino kiganiro ndamukije n'abari kubadutega amatwi bose
inshuti muduteze amatwi amakuru twabagezagaho muri aka kanya n'aha tuyasoreje nshimiye mwe mwese mwari muduteze amatwi mbararikira gukurikira amakuru arambuye mu kanya reka nshimire n'abagenzi banjye bamfashije kubagezaho aya makuru yarahagarariwe na Frederic Nkundikije yegeranijwe na Fasil Gabehu naho gemwumva kuri micro ndi Jeffrey Mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese.